abafise ibyo biyagiriza canke biyizi mu bwicanyi bwakozwe mu Burundi basya batazambaye ngo ukuri nikumenyekane ari nacyo gituma baguma bakora maremendanya yo kudurumbanya igihugu kugira ngo ntibahakanya na gatoye abene igihugu ko gushobora kurondera uko kuri biciye mu biganiro bitavangura kuba barakoze amarorerwa muri kahise ku Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu ntaryamira Cyprien ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa ndasubiramwo kuba barakoze amarorerwa muri kahise ku Burundi gushika naho Kagame atwikira umukuru w'igihugu cyacu Cyprien ntaryamira ntibashira gati mu ryinyo kuko abakoze iryo bara bategerezwa kubibazwa ukuri kurashobora kuburabuzwa ku munsi cyangwa kwezi ariko kurateba kukaja ahabona sugushaka kuburabuza cyanye kunigira mu menshi ibiganiro bihuza barundi sugushaka gutembagaza intwaro bikiye mu biganiro by'amagabura nyama byoza na leta mfata kibanza bizotuma ukuri kuvyabaye kutamenyekana iyo nzira ntishika bamenye ko ikintu cyose gifise intango niherezo umugambwe CNDD-FDD urangije ritangazo usaba bene gihe kuguma batekanye kandi bafatanye munda bongere baje mu biganiro mpuza barundi kanatsinda ukuri kuzana urukiza umugambwe CNDD-FDD urasabye amakungu kubandanya ushigikira ashigikira ibyo biganiro bihuza barundi yongera afashe mu kuronsa uburyo wa mu CNDD-FDD kugira ngo ushobore no kuja kumviriza barundi bari hanze gutyo icegeranyo uzosora kizobe kirimwo ibyiyumviro by'abarundi bose.